Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru makuru makuru yaranze inundu.
Niriwe nshuti bakunzi ba radio Inzamba hagateka kawe amakuru makuru makuru yaranze inondwi turiko turasozera kuri uwo Imana igenekereza ya 18 mu Kakaro agizwe anini na politike y'imigenderanire n'u Burundi n'ayandi makungu ubutunzi n'indero kuri mikro muri kumwe na Benyax Serakana turabahaye ikaze. Mugisata c'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaragize urugendo rw'akazi mu gihugu kibanyi cha Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa gatatu. Ingingo zitari nke zarafashwe n'abakuru b'ibihugu uko ari babiri. Muri zo harimwo gukomeza imigenderanire myiza hagati y'u Burundi na Kongo, guhanahana ibidandazwa, kubaka neza amabarabara ahuza ivyo bihugu, hamwe no gutuza imigwi y'abagwanyi ikorera mu gihugu ca Kongo iharanira demokrasi. Ugukorana rero n'ibihugu bibanyi byose by'akarere k'ubuseruko bwa Kongo niyo neguro ya President Félix Antoine Tshisekedi kugira ashobore gushika ku mugambi wiwe wo gutuza imigwi igwanira muri ako karere. Ibyo biri mu mwihwezo wa Trésor Kibangula, umumenyeshamakuru akaba n'umushakashatsi mu kigo cha kaminuza y'i New York kigira ibyigwa ku gihugu cha Congo, Centre d'études sur le Congo de l'Université de New York. Trésor Kibangula avuga ko urugendo rw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye i Kinshasa ruje rukurikira imibonano yabaye hagati ya Tshisekedi na Paul Kagame w'u Rwanda bene Yoweri Kaguta Museveni w'u Buganda. Gufatana mu nda kw'ibyo bihugu ku kibazo cy'umutekano nivyo bitazokoroha nk'uko bisigurwa na Trésor Kibangula asubirwamo mu Kirundi na Jacob Sibomana.
En fait, depuis son arrivée au pouvoir, le président Félix Tshisekedi revendique une
Mubisanzwe kuva ashite ku butegetsi, président Félix Tshisekedi yerekanye ko ashaka gushiraho politiki yo kutiyugarana. Muri iyo ntumbero umuntu yobona mu rugendo rw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi no mu karere k'umuryango w'ibihugu by'ibiyaga bigari, aho usanga imibano idashemeye uravye u Burundi n'u Rwanda cyangwa Uganda n'u Rwanda. Kongo yishaka ko umubano buba mu ijya hagati y'ababanyi mu buseruko bw'icyo gihugu, nico gituma Félix Tshisekedi ariko akorana na bose. Twaramubonye mu minsi iheze ari kumwe na Perezida w'u Uganda Yoweri Museveni, aherutse no kubonana n'u Rwanda Paul Kagame, ubu naho hari haramukiwe Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. Ariko mu gushaka guhobera bose bizohava bigora umukuru w'igihugu cya Congo gutera intambwe cyangwa gushika ku ihangiro yiwe yo gushyira mu ngiro integuro yiwe ya politiki y'umubano mwiza muri kano karere. Aho niho hari ikibazo kwa Perezida wa Congo Félix Antoine Tshisekedi. Guterera hamwe inyishu y'ikibazo cy'umutekano ibihugu by'akarere bibanje gukorera hamwe bifatanye mu nda. Ubwo cyane twibutsa ko Tshisekedi yashaka gusaba ko hojaho ibiro bya gisirikare zokorera hamwe mu ntumbero yo gutuza imigwi y'abagwanyi baba abanyekongo cyangwa abanyamahanga bahungabanya umutekano mu karere k'ubuseruko bwa Congo. Ariko ibyo ntibyabaye bwishoboka kubera imibano y'ibyo bihugu itari yifashe neza. Ku bijyanye n'ubutunzi, turaza gushaka kwinshi kwa Perezida Tshisekedi ko gushinga akarere ka Afurika mu guhanahana ibidandazwa be n'injira rya Congo mu muryango w'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko EAC. Muri make rero, inyungu za Congo ni ukubanza gushyira hamwe ababanyi bose mu karere k'ubuseruko. Ibyo navyo ni byoroshe.
Dans le même bateau, tous ses voisins de l'Est. Le pari est donc difficile.
Mu makuru ajanye n'imigenderanire kandi, umukuru w'igihugu cya Tanzania Samia Suluhu Hassan kuri uyu wa gatanu yaragize urugendo rw'akazi rw'iminsi ibiri mu gihugu cy'u Burundi, hakaba naho nyene harafunditswe ingingo zitari nke harimwo guteza imbere urudandazwa. Tugarutse ku rugendo rw'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu gihugu kibanyi cya Congo, yahaye ikiganiro Radio Bafaransa RFI na Television France 24, akaba yamenyesheje ko abantu banyuruzwa bakaburirwa irengero mu Burundi. Amajambo yashikirijwe n'umukuru w'igihugu ku bijanye n'inyuruzwa ry'abantu mu Burundi ngo ni ikinyoma cambaye ubusa. Isekeza ndondeza ry'ishyirahamwe Fokode rivuga ko rimaze gukora amadosiye agera ku 200 y'abanyurujwe, muri abo hakabamwo na bamwe mu banyurujwe muri uyu mwaka Evariste Ndayishimiye amaze ari ku butegetsi. Isekeza ndondeza rikabona ko amajambo y'umukuru w'igihugu aje kwerekana ko atabutungane imiryango y'abanyurujwe izoronswa. Ni inkuru tubaza Trifine Kaniwabo.
iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu nka kimwe mu bisabwa leta y'u Burundi gukora ngo ni icitwazo nk'uko bishikirizwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yabishikirije mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru bi radio na televiziyo by'abafaransa ku wa gatatu heze ku kibazo cy'abanyuruzwa Evariste Ndayishimiye arabihakana
En tout cas, à ce que je sache, il n'y a pas de dispersion au Burundi.
Icyo nzi kugeza uno munsi nta bantu babugwirengera mu Burundi tari uko mwongira izina ry'uwo muntu yabuzwirengera ikindi nzi nuko hari abicanyi iyo bahejeje gukora ico caha baca baja mu gihugu cy'u Rwanda uburenganzira dufite bwo kuja kubarondera mu Rwanda murazi ko hari abicanyi 19 bisha abantu mu Kayanza mu nyuma baja mu Rwanda n'ubu niyo bakiri ariko abantu babandanye bavuga ngo babuzwirengera ariko jewe mba nzi ko barahanze
Ndondeza rikavuga ribabajwe nayo majambo y'umukuru w'igihugu agatuma Pacifique nene nahazwe yihebura ko ukunyuruza abantu bigiye nyabuna kubandanya mu gihe bari bibaza ko bishobora guhera ku ntwaro shasha
ikintu kibaje cyane muri aya majambo nuko atuma imijyango itakaza gose icyizere ko byoshoboka ku butegetsi bwa Ndayishimiye bubafasha kumenya ababo iyo bagiye kuko Ndayishimiye agifata ubutegetsi yari yavuze ko agiye kugwanya ukudahana ivyaha ivyo byaratuma umuntu yizera ati kumbure azoheba yikubita gashi ahane abantu bakoze ayo mabi ariko ivyo yarayavuze byo byerekana nyabona kwabandanya umurongo w'intwaro yasubiriye intwaro yica intwaro yagumye ifata abantu bakabugwa irengero ryabo mbere umuntu aravye nibiriko biraba ku rubuga akabona nubundi ko byari byifashe gucyo nyene aha ndibutsa ko nko mwisekeza ndondeza tumaze gukora amatohoza yerekana abantu bashika amajana 2 bagiye barafatwa n'inzego z'igihugu bakabugwa irengero ariko tukaba dufise amakuru yerekana abandi bantu bo bashika muri 30 bagiye barabugwa irengero nkuko nyene kuva Evariste Ndayishimiye afashe ubutegetsi
ikindi Pacifique inazo abeshuza nuko Ndayishimiye yemeje ko hari bamwe bavuzwe ko banyurujwe ariko bagasanga bari mu migwi yafatiwe mu gihugu cy'u Rwanda
twaratangajwe n'ububeshi buri mu majambo ya President Ndayishimiye nk'akarero igihe yashimangira ayo majambo avuga ko nk'abaroberi bafatiwe mu Rwanda kwabo bari mu gitigiri cy'abavugwa ko ari mu babuzwe irengero ryabo twagomba tumubaze yuko yokwerekana raporo imwe gusa yimaze gusohoka ivuga ibyo bintu kuko ubwo n'ubeshi bwenyuje nta muntu numwe yigeze avuga ko abo bari mu bitigiri by'abafashwe bakabugwa irengero ryabo niki gituma umukuru w'igihugu mu gusigura abanza gukoresha ikinyoma nibutse ko yavuze ngo nibamuhe izina rimwe gusa reka ndamwibutse rimwe gusa uwo bagendanye uwo bari kumwe umugambwe umushingamateka Oscar Ntasano yanyurujwe n'inzego ziperereza kuwa 20 ndamukiza mu 2017 by'ukuri Evariste Ndayishimiye uyu munsi yotubwira Oscar Ntasano amufata nk'inkozi y'ikibi uyu munsi yinyegeje mu Rwanda
mukibuka ko amwe mu madosiye y'abanyurujwe ari mu madosiye yagejejwe imbere ya Sentare manavyaha mpuzamakungu CPI Abashingwa manza b'imiryango yakoreye ivyaha bihanwa niyo sentare bakaba bamaze gushikana amadosiye arenga 2000 ariko arigwa niyo sentare Mu makuru yaranze inondwi kandi abashinzwe intwaro barenze ivyo bategetswe bagasambura amazu y'abanyagihugu bategezwa gusubira kuyubaka uko yarameze mu kiringo kitarenga inzwi 2 Iryo tegeko ryatanzwe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati Gervais Ndirakobuca avuga ko hari abajejwe intwaro barenze ku itegeko yatanze ryo gusambura inyubakwa zitubahirije amategeko ibyo yabishikirije igihe yari yagendeye ku mugoboka muri komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura aho yavuze ko yiboneye aho abanyagihugu barenganijwe kurikira umushikiranganji Gervais Ndirakobuca
twazindukiye ngaha ku mugoboka tuje kuraba Ibyo twatumaze iminsi twumva bivugwa by'imyidogo y'abene gihugu bavugwa yuko babomorewe amazi mwabibonye twese twabibonye no constat duheje kugira nuko ibyabaye bibabaje igitutangaje rwo gacyo kitubabaje cyane ngaha ku mugoboka aha hantu nta leta yigeza kwa nta muntu muri banize yigeza kwa viabiliza nta muntu muri banize yigeza zangaha ngo akati ngo barazoca hagwe barazoca uko nuvuga ngo yatuno umunsi mu rumenga nti byokoro ibyo byose rero nagire nerekane yuko harabayemo kurengera amategeko ubushikiranganyi bw'agati mu gihugu bwatanze kubera izo mvo nagiye nsabe abakoze ibi bintu nakaje ugire ndabahe kajyuma ko ibi bintu nyuma y'indwi zibiri ibyabomoye byose byagasubiye kubakwa nabo nyene nico babomoye cyazanye umugaga baca babomora hose gushika kuri uwo mugaga bongere bakubita n'uko bwari bimwe kandi nkabasaba yuko sinzoze numva umuntu yari ukinuma bakoresha uburyo bwabo gushika basubije nk'uko byari bimeze uko bahamagaranye barabizi uko bagiye inama kuko barabizi mugabe nyuma y'indwi zibiri nzogaruka ngaha nsanga hasa nk'uko hasa amaze ameze nk'uko yari ameze.
Tubibutse ko imyidogo ifatiye ku karenganyo k'abajejwe intwaro mu gusambura amazu bavuga ko atubahirije amategeko iri aho hose iyo ngingo yafashwe mu gihugu. Mu makuru ajyanye n'ubutunzi ikoreshwa mu Burundi ry'amafaranga mvamakungu mu bijyanye n'amasezerano irihwa ibidandazwa n'akazi birabujijwe ni banki nkuru y'igihugu. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru kuri uyu wa kabiri, Diane Joseline Bizimana harongoye igisata cyo kumenyesha amakuru yongeye ko kw'abashaka kuriha ibidandazwa biva hanze y'igihugu bazabisabira uruhusha kurikira.
Iyo ngendo iciye kubiri n'amategeko yerekeye cyane cyane amasezerano yo gukotesha inzu, amasezerano ajanye n'ibikorwa, irihwa ry'amafaranga y'ishuri n'iry'ibidandazwa. Abakoresha ayo mafaranga mvamakungu muri ubwo buryo butemewe bariha mu ntoke cyane bakayacisha ku makonti ya bene ibidandazwa canke y'abakoreye akazi baba mu Burundi. Ku bw'ivyo ibanki ya Repubulika y'u Burundi isubiye kwibutsa abarundi n'abanyamahanga baba mu Burundi ibi bikurikira: ifaranga ryemewe n'amategeko gukoreshwa mu gihugu cy'u Burundi ni faranga y'u Burundi gusa. Ibikorwa hamwe n'amasezerano zerekeye amafaranga bibera mu Burundi bijanye n'ibintu biri mu gihugu canke akazi gakorerwa mu Burundi bishigwa mu ngiro mu mafaranga y'amarundi. Amashirahamwe yo gutwara abantu n'ibintu mu ndege, ibigo by'ingenzi, amashirahamwe mpuzamakungu yo kunguruza abantu n'ibintu, ibivuko, ikibuga cy'indege, abajejwe imbibe n'abanyamahanga, hamwe n'ikigo cy'igihugu kijejwe gutoza amakori n'amatagisi, barashobora kurihisha no kurihwa ibikorwa byabo mu mafaranga mvamakungu ku banyamahanga bataba mu Burundi. Ariko rero birabujijwe kurihisha mu mafaranga mvamakungu ababa mu Burundi. Ingurane canke ingwati zitangwa mu mafaranga mvamakungu zirabujijwe ku Barundi n'abanyamahanga baba mu Burundi, kiretse hatanzwe uruhusha rw'ibanki ya Repubulika y'u Burundi. Naho nyene izo ngurane zitegerezwa kuba zigenewe kuriha ibidandazwa biva hanze y'igihugu.
Ishirahamwe Parseme rirashima ingingo yafashwe ni banki nkuru y'igihugu aho isaba kwikoreshwa mu Burundi ry'amafaranga mvamakungu mu bijyanye n'amasezerano irihwa ry'ibidandazwa n'akazi bitacemewe. Fosta Ndikumana arirongoye ati iyo ngendo izofasha cyane kugira ifaranga ry'u Burundi ntirite agaciro nk'uko byabaye mu bindi bihugu nka Congo, icitwa Zaire na Zimbabwe aho amahera yabo hageze igihe adasubira gukora. Kurikira Fosta Ndikumana.
Banki nkuru y'igihugu yashikirije ni ibintu byavyumvikana rimwe rimwe kuko mu bisanzwe ya mafaranga dukoresha nayo bita monnaie fiduciaire afatiye ku cizere cy'iryo faranga uri kurakoresha, hanyuma kandi iryo ifaranga ry'igihugu niryo riba rikoreragira icyo bita moyen d'échange gufasha ibijyanye n'urudandazwa mu gihugu hagati. Urumva rero byarakunze gushika nko mu bihugu mwibuka bya Zaire kera amahera ya Zaire yataye agaciro abantu basubiye kwizera ugasanga abantu bose bashaka gukora urudandazwa mu madorari mu mahera yo hanze kandi bari muri Congo nyine. Ni ibintu bijya kugira bakingira icyo bita confiance y'iryo faranga icyo riba ririkorera akora mu bijyanye n'urudandazwa. Ariko urumva uri ingenzi je mu Burundi uzana amadorari nyine ngayo madorari ukajyana kuyavunjisha mugabo cyo ashaka kuvuga ntorwa gatsi naho buri ngenzi amaze gushika ha mu Burundi ntutuga umukoresha ya madorari nkuko ningubiye ngiye gusima ku isoko gukoresha amadorari ngiye gusima n'ibyo bashaka kugira bakingire icyizere cy'uko ifaranga ry'u Burundi ariryo ribandanya rikora ibijanye na moyen d'échange nuko uruja n'uruza rw'ibidandazwa barikorera kora. kuko haraho ibihugu byarije ugasanga nko muri za Zimbabwe ugasanga amahera yaho atikarakora ugasanga indura ryahindutse ibikoreshwa bisanzwe no umuntu aragiye gusuna mu isoko ibyo rero nibaza ko ari ibintu bisanzwe kugira bagaruke ku nyunga benizo
turangiriza amakuru makuru mu gisata cy'agateka k'abana hari umuyobozi w'ishure yagirizwa kuba yarashurashuje umunyeshure aho ni muri komine Kiremba intara ya Ngozi umuyobozi w'ishure nshingiro Ecofo Kidasha yateye inda umunyeshure yiga mu mwaka wa gatandatu kuri iryo shure nyene nk'uko amakuru ava kuri iryo shure avyemeza ababyeyi b'uwo mwana basaba ko umuyobozi yohanwa Idonido na Trifine kani wabo
uwo muyobozi w'ishure toya rya Kidasha yitwa Liber Mpawe nayo amakuru ava mu bakozi bo kuri iryo shure avuga ko uwo mwigeme yatewe inda afise imyaka 16 aba ku musozi Kidasha abavyeyi bakababazwa cyane n'uko wateye inda uwo mwana ari warashinzwe kumukingira no kumwereka inzira nziza Liber Mpawe nayo yagirizwa kuba ari we yateye inda uwo mwigeme ariko arakorana n'umuyobozi w'ingero muri komine Kiremba kugira ngo ico caha gifukafukwe nk'uko abajejwe agateka kazi na muntu mu ntara ya Ngozi bavyemeza yoba ariko aranasaba ko umuyobozi w'ingero muri komine Kiremba yo muhuza n'abavyeyi b'uwo mwana kugira ngo abafumbatishe hanyuma babihebe abavyeyi b'uwo mwana ariko basaba ko yoshengezwa mu butungane agahanwa by'akarorero uwo muyobozi wa Ecofo Kidasha cyo kimwe n'ujejwe indero mu ntara ya Ngozi ntitwabaronse kuri telefone ariko umuyobozi w'indero muri komine Kiremba avuga ko ariko aragira itohoza kubona ko adashobora gutora kuri telefone uwo yagirizwa kuko ziguma zizimije bituma icyo gikorwa kitamworohera ngo yarandikiye abamukurira atavuze abari bo hamwe n'abajejwe intwaro abibamenyesha kandi anabasaba ko bomufasha amatohoza hanyuma ingingo bijanye zifatwe
aha ni naho amakuru makuru yaranze inonzwi hagarukiye murakoze mwebwe mwese mwari muduteze abiri Beniaxera kana na yabashikirije ndabifurize kurangiza indwi neza naho ubutaha
amakuru makuru yaranze inonzwi.